Zambi la Samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Wahikaze makuru twabategure kwasikiriza nayo akabagizwe ingingo urunkuru zikurikira. Ibiciro byo kwiyunguruza biguma biduga ku munsi kubaja mu ntara ya Makamba bava ibujumbura bakabiduga ko ibiciro byaduze inshuro zibiri zose mu kiringo cy'indwi zibiri gusa. Icyo kibazo nyene abahinga bemeza ko ikibazo cy'igitoro gishobora kugabanuka mu gihe leta yosubira gucingiza giciye mu kiyaga cya Tanganyika. Eka n'amashyirahamwe yarwanya isezo ry'amatungo ya leta abona ko leta ikwiye kwegera abahinga mu by'ubutunzi bagaterera ibyumviro byo gukura igihugu mu bihe bidasanzwe kirimo. Ingaruka ni nyinshi ku bakozi ba leta batararonswa agashahara kabo ku kwezi kw'indwi, bakaba bemeza ko n'ibyahuha bica bihuka kuko bari basanzwe bari mu bukene. Mu kanya nido nido ry'ano makuru twase kubaha ikaze.
Inzamba
ari makuru tuyatangurire mu gisata cy'ubutunzi no kuyunguruza. Igiciro cy'itike yo kuyunguruza kigwije na kabiri muri zindwi zibiri hagati y'intara ya Makamba n'igisagara cya Bujumbura. Ibura ry'igitoro niryo riri inyuma y'iduzwa ry'itike nk'uko bivugwa na bamwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu. Idunido na Josephine Johnson Nzimana.
Urugendo rwa Makamba Bujumbura hategerezwa kuriwa amafaranga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu nk'uko byashinzwe n'ubushikiranganji bujejwe kunguruza abantu. Igiciro ariko kitigeze cubahirizwa kuko kugeza ubu hariwa ibihumbi cumi na bitanu ku bituro by'imiduga bita agence. Kuva muri izi ndwi zibiri ziheze abiyunguruza bariha amafaranga ibihumbi mirongo ibiri na bibiri, amaprobox nayo akaba arihisha ibihumbi mirongo itatu. Abafata ibarabara rya Makamba Gitega bo amafaranga yavuye ku bihumbi icumi aza ku mafaranga ibihumbi mirongo ibiri aho hose, ngo niyo ugize impanuka ukaronka imodokari. Abunguruza abantu twavuganye basigura ko ibyo byose biva ku bukene bw'igitoro kuko ngo bamaze iminsi ataco bakubita ijisho. Icyo bakoresha ubu ngo bagikura kuri magendo nacyo kikaba kigugwa hagati y'ibihumbi umunani ibihumbi umunani n'amajana atanu ku ilitiro iyo bagize imana bakagitora. Bamwe mbere mu bo twavuganye baba abakorera mu majanse canke abikorera ngo barashobora kumara iminsi itatu canke irenga badakoze kuko baba babuze igitoro. Abiyunguruza bo ngo ni ingorane bibatera ntizigire uko byingana kuko basanga bamaze iminsi mu ngendo bigatuma bakoresha uburyo bwinshi butaba butegekanijwe. Aho bakavuga ko uretse amatike yiyongereye bica bibasaba kurara mu mahoteli mu gihe babuze imodokari. Bose basaba leta gutorera inyishu icyo kibazo cy'igitoro kuko ari cyo gituma ibintu byose bikorwa mu gihugu.
Arakoze Josephine Johnson Nkunzimana. Gabriel Fyiri arongoye ishyirahamwe Ulikome rigwanya abaryibiturire n'asasagura amatungo ya leta, hanura abarongoye leta kwihutira gusaba impanuro z'abahinga mu by'ubutunzi kugira igihugu kive mu kaga kirimo vuba na bwangu. Kubwiwe leta ikwiye kwihutira ubwa mbere gutunganya neza ibintu bijanye n'amahera y'agaciro kugira ibintu birangugwa mu mahanga byorohe kuboneka. Umviriza Gabriel Fyiri.
Tubona yuko leta ubwa mbere yobanza kutunganya neza ibisanzwe bihari. Ubwa mbere ibyo bishatse kutunganya neza ni ibihe, ni ukuvuga yuko amafaranga igihugu gisanganywe yo yatunganya ku buryo tudasanga ibintu byangombwa bikenerwa bibura. Mugabo bwacu ugiye kurondera amafaranga kuko tubafite ikibazo cya mbere cyari amafaranga y'agaciro, ibikeya bihari leta ibitunganye neza kugira ngo ayo mafaranga ahari ntitugume tubibona ku isoko. Uno munsi amafaranga yose ukeneye ku isoko y'umukinnyi wa urayaronka, ntibisigurika rero na gatoya kungene isoko y'umukinnyi wabi ironka amafaranga. Mugabo iyo abantu bagiye kuzana ibintu hanze ntibigere babizana cyangwa babironke, ibyo rero ko ari ikibazo gikomeye cyane. Bimaze gushika ngani tufatire ku gishigitoro turiko, turabona yuko ku mastasiyo babirondera ukabigura. Mugabo wagenda mu isoko yo mu Kinywari, mu Rubenzi, mu Ruvumera n'ahandi ugasanga ibyo bituro biruzuye. None ibyo bintu mwumva ari ibintu bishoboka? Ari wari inzego z'igihugu, turasabye rero leta ikore ibishoboka byose imobilize, ikoreshe inzego zayo zose kugira ngo abo bantu bakore ayo makosa bahagarikwe. hanyuma ibitoro bidandazwe ibyo nicyo twibaza ko bikwiye ibyo rero ni ibintu byo kugwa mu maguru mashasha yihuta gose leta niyemera ihanungwe turi ngaha n'amahera tuyisebe ngo tuyihanure dutanga ibyo tuzi kandi tuzi ko bishoboka kandi byashobotse no mu bindi bihugu
ibintu byose byankenerwa birahari kugira igitoro gishobore gushikanwa mu Burundi giciye mu kiyaga Tanganyika dushikirizwa na Diomede Nahimana n'umuyobozi ajejwe uja n'uruza muri ico kiyaga kubwiwe leta y'u Burundi iriko irakora ibintu byinshi muri ico gisata kugira inzira mu mazi ize irakoreshwa mu kujana igitoro mu Burundi umviriza Diomede Nahimana
ivyigwa vyaratweretse ko ikitoro giciye mu kiyaga Tanganyika cyazananye mu nzira y'indarayi cyo zimbukwa hafi nk'inshuro zine uravye uko kiza giciye mu kizanywe n'amakamyo ibikwiye birahari kuko harigeze ko igitoro kica mu mazi kikaba aho gipakuru bigwa kirahari aho coca kugira ngo gishikire ibigega byacu birahari uhuye inzira y'indarayi niyo yonyene itari bwasubire gukora hakiri leta y'u Burundi iri kurakora ibikorwa byinshi cyane muri ico gisata
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Radio Inzamba gateka kawe muriko murakurikira turana na makuru twabateguriye umugabo w'imyaka 33 yarazwe ku izina rya Dieudonné Mugisha wo ku musozi Mwendo na komine Kayanza yaritavye imana kuri uyu wa gatatu yoba yari yahuye yakoresheje ikiziriko abo bana bakavuga ko basanze ikiziga ciwe cene na ku mugozi mu cumba c'inzu cyabamwo impene uwo mugabo yarasanzwe yunguruza abantu n'ibintu kwikinga nta muntu n'umwe aramenya icatumye iyaka ubuzima muryango wiwe co kimwe n'ababanyi bakavuga ko ari ku rupfu rwiwe ruri mu ruhererekane rwo mu muryango yamukamwo kuko yabase wiwe co kimwe na sekuru nabo nyene bapfuye biyahuye kubera impfu nk'izo z'amazi zibonekeje muri iyo komine mu ntwaro bahamagarira abantu bafise ingorane kubahuka kuziganiriza abo bizeye Radio Inzamba agateka kawe mu gisata cy'abakozi n'akazi imyidogo ni yose mu bakozi ba leta aho kugeza uyu munsi batararoswa agahembo kabo k'ukwezi kw'indwi bavuga ko ingaruka mbi zo kudahembwa ku gihe zica ziba nyinshi mu miryango y'abakozi ba leta kugira no mu mabanki batsemwo ingurane basaba ubushikiranganji bw'abakozi ba leta n'ubwigiga ca leta kuva mu gacerere bakababwira ingorane boba baragize kugira ntibaronswe agahembo kabo kugihe n'ubutu ateguriwe na Pierre Gahungu
abo bakozi ba leta bidoga bavuga ko babuze ayo bacira nayo bamira kuko kugeza uyu munsi batararonswa umushahara w'ukwezi kw'indwi bavuga ko kubura kwako gahembo biheza bikagira ingaruka zitari nke ku bakozi no ku miryango yabo basaba abashikiranganji babiri uw'ikigega ca leta n'uw'abakozi kuva mu gacerere bagasigurira abakozi aho ingorane zabereye kugira ntibabe bararonswa agahembo kabo gushika uno munsi Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka abashikiranganji Tade Ndikumana ajejwe abakozi ba leta hamwe na Donatien Ntihokubwayo ajejwe ikigega ca leta kugira ngo bagire ico bashikirije kuri iyo myidogo y'abakozi ba leta ifatiye ku kutaronswa ku gihe umushahara w'ukwezi kw'indwi
Pierre Gahungu arakoze mwishiramwe ni wakalkapa nilikorera muntara ya Muyinga haraho nyanzwe amategeko agenga akazi mungingo yayo ya 88 ivyo bivugwa n'umushingwa amaza Iveru Nyagu ni nyuma yaho abakozi b'iryo shirahamwe bamaze amezi arenga 6 bataronswa gashara kabo bagakorera no ku masezerano yo kugeragezwa mu kazi yataye igihe Iveru Nyagu akavuga ko bibabaje cyane kubona hakiriho abakoresha bakorera ibintu be n'ivyo abakozi babo umviriza umushingwa amaza Iveru Nyagu
murumba ko ari ibintu bibabaje cyane kandi binatangaje kubona hari abantu bakoresha bashobora kuba bagikora ibintu nk'ibyo uravye itegeko ryavuga mbere ryo mu 2020 ni itegeko nimero 1 ya karongo 11 ryo mu kwitereka 2024 kwa 11 rivuga ibyo by'akazi itegeko ry'akazi iryo tegeko rirategekanya mu ngingo yaryo ya 88 ko amasezerano y'akazi y'aba aramwe twita ntabandu canke yaramasezerano azomara igihe runaka ashobora kujamwo ingingo imwe ivuga ibijanye na n'ico kiringo cyo kugerageza umukozi ingingo ikurikira ya 89 iravuga neza ko ico kiringo cyo kugerageza umukozi kidashobora kurenga mu by'ukuri ikiringo gikenewe kugira ngo ubone neza ko umukozi yo bashoboye cyangwa adashoboye uhisunzwe uko ako kazi gasanzwe gakogwa iyo ngingo nyine iragaruka tavuga neza ko yako gace cyangwa iyo ngingo ivuga ibyo kugerageza umukozi wayishize mu masezerano ntabanduka amwe twita contrat ad hoc terminé mu by'ukuri ntibikwiye kurenza ikiringo cy'amezi 12 ku bakozi bo hejuru no kuvuga bamwe twita ba agent de maîtrise n'abakadre hanyuma ku bakozi batonyi ico kiringo nticorenza amezi 6 murumva ko aho honyene kuri abantu bamaze imyaka 2 naho babafite amasezerano yigihe kirekire no kuvuga ngo ntabanduka ico gihe cyo bacarenganye cyane nyuma iyo tegeko kandi ravuga ko iyo abo bakozi na kandi bagarutse bakabafise amasezerano y'igihe runaka kwita contrat à durée déterminée ikiringo cyo kugeragezwa ntigikwiye kurenga icya 3 cy'igihe cyose ayo masezerano azomara twovuga nk'akarorero no kuvuga ko nk'umukozi afite amasezerano yuko bamuhamagara bakamubwira ati tuguhaye akazi wowe tuzokorana imyaka 2 kibiri no kuvuga amezi 28 cyo kiringo cyo kugeragezwa ngikuye kurenga icya 3 cyayo mezi no kuvuga amezi 8 kuri abo rero bimuyinga murumva ko bobo isi n'amasezerano bari bafite ngo uvuge ngo ni ntabanduka canke ngo n'amasezerano y'igihe runaka kuri bo babashize mu masezerano gusa bise amasezerano yo kugeragezwa
Ive Runyagu mushingwa manza niwe acyasozera ano makuru twari kutarashikiriza murakoze mwebwe mwese Marco muradukurikira barakoze bagenzanje bafashije kwegeranya aya makuru kugeza mu yumva Edi Claude inaze je na fonda bashikiriza haba ndabifurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu na uta